Kimwe mu bibazo nyamukuru umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yashikirije Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'abana baheba amashuri ku bwinshi bikuru bikuru mu bituma baheba hariho ubukene mu miryango kuja kwabigwa hataragera kwimba amabuye y'agaciro ubuhumbu n'ibiyayura mutwe ariko hejuru y'ibyo byose ibibandanya bituma abana baheba cyane n'inda z'indaro batwara batifuje Remi Bigira Umusase umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko itegeko mpanavyaha rihari atanga uvura ifise ryo gukingira abana b'abanyeshuri batwaye inda bageze mu bigero
nubwo abo bantu mwumva duheje kuvuga bari bafashe bagapfungwa byaciye bituma barekurwa kubera iryo tegeko tukaba twifuza ko itegeko mpanavyaha na cane cane ku gisata c'indero ryohinyanyurwa kugira ngo abo bana batware inda ababifashamwo n'abandi bose bashobore guhanwa kuko kugeza isaha abantu twebwe dufise ko ububasha dushobora guhana bateye inda abana n'abigisha n'abanyeshuri turashobora gufata inkingo zo kubirukana
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati abanyeshuri nahabo ubwa mbere gufata ingingo ibereye
ubwo busambanye nawe bugera umutwe wewe utifata ingingo ngo ubwirinde ubusambanye urabuhunga utabuhunze buragucakira utabuhunze burakuyambira mukuyambiriye rero muroma nako na mpaka kandi urumva havamwo bya bindi byo guheba amashuri sinovuga batwara inda gusa mubwirinde hari n'abasambana ntibatwara inda
abanyeshuri barasaba umuco ku migambi leta ifise wo gufasha abanyeshuri bantaho nikora no gufasha abana barangije amashuri
mwatubwiye ko hariho abenshi baheba amashuri bamwe biciye mu bukene abandi bigaca mu bindi byinshi mwadondaguye none nk'abaheba amashuri biciye ku bukene abandi nabo bagaheba amashuri biciye kuko ari impfubyi murimo murakora icyubu ngo murabe ko mubazamura nk'abari impfubyi
tugiye kubiraba nk'uko turwarukanye ne turagira imigambi twozogira muri kazoza naho umuntu aba abishyira muri pla uca usanga muri kazoza azogira ikibazo cy'uburyo leta yoza bizogira uruhare ruhara kugira ngo ibyo bibazo byiwe bive mu nzira
uwo munyeshuri nawe asaba umuco ku iherezo ry'abanyeshuri bagiye kurangiza amashuri yabo mu gice cya mbere cy'amashuri shingiro n'ikibazo cy'agafashanyo ku banyeshuri bimenyereza katakiboneka
turi muri sisteme nshyashya ya fondamentale mukatubwira yuko abanyeshuri batazotora ikibazo bazoja mu mashuri y'imyuga mbere ko tubona aho tubaye ata mashuri y'imyuga ariko arubakwa ntikazoba akajyo ko kubura amashuri twigamo kumbure nawe abakobwa mwavuga yuko baronka ibasamaza byinshi bagata amashuri bakihutira kuja kubagaba haraga shirukabute n'agafashanyo bahora baduha abanyeshuri tugenda mu kwimenyereza kwigisha ariko ubu tubiravye dusanga ako gafashanyo karahagaze bigatuma b'abakobwa mwavuga nkumbure bamutumye materiyeli y'ibihumbi bitanu agenda hanze kumbura akayihabwa na wa mudandaza none ubu mugiye kudufasha iki kugira ngo uko dufaranga dushobore natwe kuza turonka kumbure ndutume dukora ibyo dutokoze
ibibazo byose bijanye n'indero vyishuwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo
harategekanijwe amashuri y'imyuga mu makomine yose nta komine n'imwe itazoyifise ishure ry'imyuga ico nagomba ndabahimirize nk'abanyeshuri ntiwokwiga uvuga ngo nanje nzoje mu mashuri y'imyuga duhimiriza ko mwokwiga mukamenya mugashobora kunguruzwa mu bisata twateguye ngira ngo mwarumvise naho muri ku ishure ibihugu bitari bimwe cyangwa amakungu hariho uburyo bumwe bumwe yahagaritse mu gihugu ubwo buryo rero bumwe bw'amastaje niyo bwava bubuze rero nibica bisigura ko amastaje adakogwa amafaranga amastaje ntimuze muje ngaho mwibara bango muri ko muragumuka ngo amahera ya staje ntiyabonetse ntayahari icyo mukimenye ntayahari kandi staje muzozikora
ku kibazo cy'abana bantaho nikora Denise Nkurunziza avuga ko ubukene budasigura gutsindishwa ingeso y'ubusambanyi asaba abanyeshuri gukoresha ubumenyi baronse no kwitura amashyirahamwe atanga ingurane
leta niyoshigikira umuntu wese umuntu ku ruhande rwiwe agize imigambi mushigikira abantu bose bagize imigambi ku ruhande rwabo nibikunda ufise umugambi
navuze ngo abizo tugenegene hera muri utwo tugenegene twawe urashobora kugurana cyangwa ukiturira indi shira hamwe rikagufasha muri iyo migambi mito mito ukadusanga birakunze
mwomenya ko ico kiganiro cy'umutambukanye w'umukuru w'igihugu n'ugwaruka cyabaye ku muhinga mu wa gatanu inyuma y'ikindi cyari cyabaye imbere y'umutaga n'abakenyezi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.